agriculture amakuru mu kirundi
ndabara mukije mwese muteze amatwi ibiganiro byacu kaze muri aya makuru yo kuri no mugoroba nayagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Hari umukenyezi wo kumutumba Kabirizi mu ntara ya Bubanza yarayataye umwana w'imyaka itatu mu kazu ka sugumwe ahejeje kumwica. Uwo mukenyezi akaba yafashwe n'abajeje intwaro babonye atagifise uwo mwana. Uwo mwana akaba yari yavutse ku bavyeyi batubatse biciye mu mategeko. Ibikorwa byo gutanguza imyiyamamazo y'amatora yimirije ibyatangujwe icese ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, aho hari hakoraniye bamwe mu bimirije guhiganwa hamwe n'izindi nzego zirimo umukuru w'igihugu. Ariko umugambwe CDPO uvuga ko kimwe mu byatumye utitabira ibyo birori ari ubukene bw'igitoro. Kuri ibyo muraja kumva icyo umukuru w'igihugu abivuga ko nayo muri igitubabwira ubukene bw'imfizi z'ingurube ibiriko bituma ibyo bitungwa bibyara amacugane. Mu nkuru y'imico kama uruganda rwa Radio Indundi Kituro rubashikiriza buri wa gatanu uwo munsi dushimikira kubihezagira mu kubaho kw'abarundi nkuko bisigurwa n'umuhinga yanonosoye iby'imico n'amayagwa ya Afrika. Amakuru saa gusa tuyafitiye n'ayandi matu yabo na Yesu niko yatuma amajwi bashikira. Aya makuru muri kumwe yashikirizwa na Kristali Zaharerimana, twese tubahaye ikaze.
Radio Indundi Culture.
Nongeye kubaramutsa, ubu naho inkuru imwe imwe ukwayo. Hari umukenyezi yarayataye umwana w'imyaka itatu ahejeje kumwica mu gisagara cya Bubanza. Uwo mukenyezi yaba ku mutumba wa Kabirizi muri komine ya Bubanza, akaba yafashwe n'abajejwe intwaro babonye atagifise uwo mwana. Uwo mwana akaba yari yavutse ku bavyeyi batubatse mu mategeko. Abavyeyi bo muri iyo ntara bagatinya ko ibintu bishobora kuba nabi kuko indero iriko iratitoka. Vyinshi na mugenzi wacu Alexis Nkeshimana.
Kuvyara umwana w'umubakanye agaca yanka kumurera ngo biratuma abavyeyi batabana canke bakabagirira nabi. Iyo byashitse ibubanza mu gisagara cy'Ibubanza muri karitsiye ya Gisovu, aho basanze ku metero hafi 12 umwana w'imyaka 3 yishwe na nyina ejo ku munsi wa kane acaja kumutaho. Umugore yaba ku mutumba wa Kabirizi muri komine ya Bubanza, abajejwe intwaro nibo bamufashe bamaze kubona yuko umwana w'imyaka 3 yahorana atabagifise, nuko urongoye uwo mutumba avyemeza. Nguyo mugore yari yubatse bidaciye mu mategeko ngo bavyaranye ngo bari baravanye ntiyamufasha kurera uwo mwana, ubakaba yari asigaye akora akazi kukurera abana Bujumbura. Uyo mwana yamubikije iwabo ngo ntiyari afashwe neza igihe yerekana aho yataye uwo mwana wiwe mu kazu ka sugumwe mu kirongo cy'iyo metero 12 muri karitsiye ya Gisovu.
Cewe nari kondi taba muri polisi kuko nari mfisanzwe mfise complication bandungikiye, hanyuma ngeza hakwibarabara kuko je nsanzwe ntwara gacimbiri Kabirizi. Na uyo muntu yakoze icyo cyaha asanzwe ari mu gacimbiri Kabirizi ndamutwara. Hama cyambona abantu batatu barampa inkuru ko yarasanzwe afise umwana, ariko uyo mwana bamubuze ariko baramusatira rera nka kubabwira. Yanse kubabwira niko guca bambwira ati we mutware genda umusatire mubaze we wenyene wumve ko aricyo yakubwira. Burya nace ngenda aho yicaye ndamwegera buke buke turagumana ndamuyagisha ndamubaza ndamushika nahambwira yuko umwana yamubikije kumuyange. Ndamubwira ati nambwira ahantu yamubikije gushika nahavuganya ati ntashobora kuhavuga. Ati ndarambwira ati ibyo aribyo byose uri umutware kandi akubwiza ati jewe iryo kosa narikoze. Nca ndamushatira rero ndamubaza ati nyereka rero aho warikoreye. Ntiyashimye kuhambwira.
Abantu bari benshi cyane yataba kumwe n'inyamiramabi bagira mwihanire bavuga yuko nawe nyene yarakwiye igihano nk'icyo yakoreye uyo mwana wiwe.
Acambwira ati jewe se wiwe yaramuntanye nije namumenya nije namuvuza nije nakora byose yaramuntanye. Ati jewe nicyo gituma nafashe iyo ngingo.
Iyo ngendo abavyeyi bari bahari bahiteye ivyatsi bavuga yuko uyo mwana naho kumurera byari bimugoye yari gufuma amushira se canke uwoshobora kumumurerera. Bamwe bavuga yuko ivyo binatumwa nuko indero y'ugwaruka iki atituka cyane ngo hari habivuga yuko bafise imyaka 10 basigaye bafise abo bakwegana. Alexis Nkeshimana, Bubanza, Radio Indundi Kiziyo.
Alexis Nkeshimana, urakoze. Ibikorwa byo gutanguza imyiyamamazo y'amatora yimirije byatangujwe kuri uyu wa gatanu cese ku mugwa mukuru wa politike Igitega, aho hari hakoraniye bamwe mu bimirije guhiganwa hamwe n'izindi nzego zirimo umukuru w'igihugu. Evariste Ndayishimiye yahamagariye abagiye guhiganwa kwiyamamaza mu mahoro. N'inkuru ya mugenzi wacu Aniseti Nanguvu. Munadutunga mu buhinga bw'ivyuma twiretse ku iyo nkuru itarashobora kuboneka, ariko niyo yamara kuboneka turaja kuyigaruka ko yamara rero umugambwe CDP uvuga ko kimwe mu vyatumye utitabira ibirori vyitangazwa gy'imyamamazo vyatangujwe n'umukuru w'igihugu ku mugwa mukuru wa politiki Gitega ari ubukene bw'igitoro urongoye asigura kwishira hamwe rije rw'ibitoro mu Burundi Sopebu ryari gijeje abanyamigambwe ko bazoronswa ibitoro ariko Aniseti niyo nkuru yemeje kugo kuwo mugambwe waronkejwe igitoro c'umuduga umwe gusa niyo nkuru ariko akanegura ko muri iryo yugurwa hari abategetsi baca biha ububasha bwo gukoresha ibitoro n'imiduga vya leta agahamagara inzego z'igihugu gufata kumwe imigambwe no kuyireka igakorera ku mugaragaro ino nkuru tuyibaza mugenzi wacu Diodone niyo yanzigamiye
Mugihe kuri wa gatanu ugurwa ku mugaragaro ibikorwa by'imyamamazo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega harimo mu migambwe ititabye iryo yugurwa nk'umugambwe CDP Conseil des Patriotes uhurongoye amenya ko byavuye hanini ku ibura ry'igitoro anise niyo nkuru asigura kwishira hamwe rijejwe ibitoro mu Burundi Sopebu ryari ryemeye kuba ico gitoro ariko mu nyuma riri bemerera ikije mu modoka imwe kuko havyigana
hari ikibazo cyo gutaje Gitega twebwe twababwiye ibibazo dufite igitoro nabanye muri grupe y'abakuru b'imigambwe bari kubaravuga bati Sopebu yatwemereye igitoro ndabazani twebwe ko tubise imodoka 200 barazituzurize ngo zanimwe ya president gusa aba bose ndabatwara gute
nabo biruko umunyapolitika nigura ko bari mu nzego z'igihugu baca bihu bubasha bwo gukoresha ibitoro n'imiduga ya leta muri mwe n'ivyo bikogwa
abarungo y'u Burundi bafise ibitoro bafise imodoka za leta bafise amafaranga bakoresha menshi y'igihugu ari nayo bagiye batoza abanyagihugu hamugira mu kama package none ari gitega musanga nimeshi aba DPAE ni benshi bahari baje ni modoka za leta kandi ziri ni gitoro cha leta
anise niyo nkuru agahamagara inzego z'igihugu kureka imigambwe igakora mu mwidegembyo
abatware bo hasi amakomine amazone mitumba bategerezwa kureka imigambwe igakora ukuri pamwe
mugihe umugwi wigengujeje gutegura amatora seni waheruka kunguruza ikiringo cyo gutorera kwa makarata yitora no kuvuga ku itariki ya 12 gushika itariki 14 usamu no mwaka uwo mugambwe uvuga ko yaragahaze kuko kuwa 13 ko kwezi nyene ari imyamamazo nyezina ku migambwe izotangura kandi abantu bazohariko babandanya gutora makarata
Diodone niwe nzigamiye urakoze kuvy'igitoro ariko muri kino gihe kigana imyiyamamazo umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatanu yabitangiye umwizero muri ivyo birori nyene Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko imiduga izana igitoro igikuye hanze y'igihugu igiye kubandanya ikizana ku buryo amastasiyo yose yo mu gihugu aguma yuzuye kurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye
Nuno munsi ndazi yuko ishirahamwe Sopebu ejo ryarahamagaye imigambwe kugira baje gutora igitoro n'ubu rero nagandavuye ko turiko twita ku rutare kugira ngo igihe cy'imyamamazo cyose ntihagire uzovuga ngo nabuze gundi yarose turiko dukora ibishoboka murabona imiduga kubu iri kwirazana igitoro dushaka yuko erega ingorane dufise ibigega tubifise hanze guseha rero ntimugire ngo biroroha mugabo urabona yuko tumaze iminsi imiduga iguma icana ko isehizana ibigega twifise hareho ntimugire ngo biroroha mugabo urabona yuko tumaze iminsi imiduga iguma icana ko isehizana ibigega twifise hanze guseha rero ntimugire ngo biroroha mugabo urabona yuko tumaze iminsi imiduga iguma icana ko isehizana twifuza ko mwotangura imyiyamamazo ata uvuga ngo nabuze gundi yarose amastasiyo yose mu gihugu cy'u Burundi yuzuye nico turiko turagwana kugira ngo ntimuze mugire ibyo yuzuye nico turiko turagwana kugira ngo ntimuze mugire ibyo bibazo natwe ibyo twarabyiteguriye kandi ndabijeje ndabona yuko biriko biragenda neza aho rero nabo babari muri Sopebu bakaba bari mu myiyamamazo bamenye ko hari ikindi gikorwa nabo bagiye gukora banyarutse imiduga inyarutse itagira igitoro mu ntara zose
tugaruke kuri ya nkuru ibikorwa byo gutanguza imyiyamamazo y'amatora yimirije vyatangujwe kuri uyu wa gatanu cese ku mugwa mukuru wa politiki Gitega aho hari hakoraniye bamwe mu bimirije guhiganwa hamwe n'izindi nzego zirimo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahamagariye abagiye guhiganwa kwiyamamaza mu mahoro n'inkuru ya mugenzi wacu Aniseti Ntanguvu
Imyamamazo y'abantu bahurikiye mu migambwe munani z'imigambwe n'abigenga bagiye guhiganirwa ibibanza by'abaje n'amakomine n'abashingamateka izotangura kuri uyu wa 13 rusama ikazosozerwa ku wa kabiri ruheshi uyu mwaka iyo minsi yose kuva isaa 12 z'igitondo gushika isaa 12 z'umugoroba Prosper Ntagwamiye arongoye umugwi ese ni ujeje gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu yaboneye akaryo ko gutangaza ko ibiro itora bingana 14,556 harimo 53 biri hanze y'igihugu abazokwitoza mu baje n'amakomine bakangana 6,753 harimo batatu babigenga hamwe n'abazokwitoza ko bashinga amateka 2,999 harimo 11 babigenga mu birori byo kugurura icese iyo myiyamamazo waserukiye imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi Nestor Gwishaka arongo y'umugambwe CNL yasabye ko iyo myiyamamazo yurangwa n'ituze ariko adomo urutoke kuko tiyanganirana kuranga bamwe bamwe hamwe n'indongozi zidaha uburenganzira bumwe kuwo badasangiye ibyiyumviro vya politike munyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yashikirije ko abanywanyi b'uwo mugambwe bigishijwe kubahiriza bose harimwo nabo badasangiye ibyiyumviro vya politike umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko hariho bamwe banyigiwe batabana n'abandi barondera ahubwo gushamirana asaba gutyo kubashengeza aterakamo abacamanza kuzohana abo bose bazotoba bashaka gusubiza inyuma demokarasi yasabye kandi abagiye kwiyamamaza kutazosanga abarundi bari ku mirimo kuko kuba ukubasama aza na indongozi abasaba kuzorangura ibyo bajejwe ataguhengama Anicet Ntanguvu Radio Indundi Culture
Anicet Ntanguvu urakenoye bamwe mu banyagihugu mu gisagara cha Bujumbura basaba imirije gutogwa gutorera umuti urama ubukene bw'igitoro bumaze igihe bwibonekeza mu gihugu hamwe no kutaraba akamwana wa mama mu bisata vya leta abaganiriye na Radio Indundi Culture kuri uyu wa gatano basigura kwivyo bibazo bibiri biri mu bituma ubuzima buzimba mu gihugu naye abakenyezi bagasaba ku gitigire cabaja mu nzego za leta cyo kongerezwa kurikira bamwe muri abo banyagihugu
icyo twosaba nuko ibintu by'ibitoro nabyo bicugeze ahantu icyo bokora nuko bo gerageza bakagitoro ikaboneka n'ivyo biciro keshi turatahura ibintu nta bitoro bihari kandi umuntu w'imodoka ari kapakira imizigo igitoro yiguze kizimbye nabategereza kuduza intuzenye ko bora barakora ibishoboka vema tukaba twideganye kubera turi mu gihugu cy'amatanu ubuki nubwo mega ntibabibona beje
ibi na bene gihugu bene botunganiza ko bikwiye ata wo kwitura mu chef kanaka cyangwa umuntu uze kanaka ntatunganirize twese tukamanye ne dutunganye nyewe rwego rumwe ziyuko keshi byamaho hirya no hino iyo bitungane nyine urazi yuko beshi batakigwa kumwe mwa gusa gotogwa bashame ngo ugasanga umwe wese yituye kanaka ari ugasanga ikibazo kiwaragikemuye
byo buri muntu wese twabategezwa kumwumvira wewe ari abantu wizi witwaye ko babanza kuraburutu bavuga ati iyi ni imbwa iraho wese no mwumviriza ari kaburana n'umuntu n'uwe
ikibazo cy'abatogwa byo nibaraba beshi bace bakurikira inyungu zabo bamaze gutogwa urumva bace bakurikira ibyo waba inyungu zabo kwiyubakira ama etage nta bindi biharo bya ubatoye babihetse windira ungendo bisigura yuko bakwiye kubanza gukurikirana bene igihugu wabatoye bakamenya ati eske nje kunamukurikira nahari n'ibibazo afise babikurikirana ariko maze kubatora haje guma ama etage yabo nta bindi biharo bacira imbere kwiyubakira ama etage nta bindi biharo
byo
yego
ndongo tsitwe twotora umuntu nyine azodutwara neza katubora nyine yo kuyo dukorera ibintu byo duteza imbere urabona nko ngatwe mu marambya keshi nama nta mavura ya leta hari utenze gufata imoto ngo ugende yo ku Samaria hari ama prive gusa bakadushaye ipfuro rya leta urana n'amashuri yino ari kure cyane urugendo ntiruboroheye basi bwanje prema numva ko twubakira amashuri nyene n'amavuriro tukipfuriza hafi uya twe aha hari ama pro gusa ya prive mu bisanzwe nyene ni umukobwa urabona nta bagore kenshi bakunda gutwara kenshi usanga ari abantu b'abapapa nyene bo batora bagashyiramo nyene abantu b'abakenyezi
nsaba ko bantwara neza nabi atakarenganyo
Radio Indundi Culture.
Hadyo indundi ikiritu wanuma kuyatutu ya banda niliza mungisata chubuda ndajire tewe burundi raidugi rigichi iro chika wa yibi turomge hamwena mababi yichayi ningingo ya fati we mona mashikiranganji kuru yu wagata tu inyoma yimni dogo ya bari mnibichayi nikawa yari mazigihe ishikirizwa ikawa igie ikawa igugwa ama farangi humbiwe na majano monani mugihe ya hori gugwa kugi humbi na majata tulamirongo monani kukiro mugihe mababi yichayi ya hora gugwa ama faranga ama faranga majata tulamirongo monani kukiro kiro ubu kikaba kigiye kugugwa amafaranga amajana 5 ku kiro nkuko bishikirizwa na Jerome Niyonzima umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi tumukurikire
byo shingwa n'igiciro ifatira ku bintu byinshi aha twovuga nk'umwimbo uba witezwe uvuga nk'ubwiza bwawo ikizova mu bimaze guhingurwa ivyo iryo hingurwa risaba ukugena amafaranga va makungu avunjwa yashize mu marundi ibindi n'ibindi na mashikiranganji maze kwiweza ibyo biharuro ngene byakozwe ikaraba n'ivyo rwandiko rushikiriza yashinze ko igiciro cikawa idatonoye co gugwa amafaranga 2,800 y'amarundi ikiro camababi y'icayi matoto naco kikagugwa amafaranga 500 y'amarundi mu vyasabwe hakaba harimo ibi bikurikira ubwa mbere kubera ko bari n'ikawa bahurikiye mu makoperative mugutunganya inama nabo nyene bo babarimwo kugira ngo bagire ijambo mu gushinga igiciro kandi bibe mu muco bwa kabiri kuvyerekeye icyayi no gukora ibishoboka byose kugira ngo igiciro cy'icyayi kimenyekane neza hamwe rero n'uburyo bukenerwa mu kugihingura kugira ngo icyo giciro gishingwe mu muco umurimyi n'ikigega cya leta barongere akoyoko bose bwa gatatu ugushiraho igisata kijeje gucungera no gukurikiranira hafi ibiteganyije bukamazi muri rusange
Jerome Niyonzima akaba ari umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi bamwe mu borozi b'ingurube bo mu ntara ya Ruyigi bavuga ko bukene bw'imfizi z'ivyo bitungwa bushobora gutuma ubworozi bw'ingurube busubira inyuma muri iyo ntara iryo kena ry'imfizi z'ingurube rituma ubu havuka amacugane abajejwe amagara y'ibitungwa muri iyo ntara bahanura aborozi kwiyubara iyo hageze kubangurira ingurube ivyara kugira ntibazibangurire ku masuguru zisangiye amaraso mu Ruyigi twakura mugenzi wacu Pantaleo na Karutimana
Ibure ry'amasuguru y'ingurube n'iryo ridomwa kuri toke n'aborozi ko riko riratuma heshi ingurube zivyara amacugane bigatumwa nuko beshi mu borozi baharanira kugwiza ibiguru bakorora izivyara mu gihe batanatinya kwikora ku masuguru mu kuyagurisha ku macuniro amaze gusobanuka iyo ubukene bubateye tubajije bamwe mu baganga b'ibitungwa ku mitumba itandukanye baremeza ko kuvukisha amacugane bihari bagasigura ko bivana n'uko imfizi ziba ari nke mbere ngo hari naho mu gakimbiri bari imwe maze bikarangira ibaye se wuguri rw'ingurube rwo murunganwe rumwe bityo ku kiringo kizokurikira abarozi bakisanga ingurube irinze bagiye kuyimisha bityo bikabyara amacugane aha mukamenya ko imbuguru y'icukane ivutse itaba igishobora gukura neza ndetse hakaba hari zihitana imiti n'indya ariko bikarangira zipfuye abaganga b'ibitungo basaba aborozi b'ingurube gukora ibishoboka byose bakandika umwidondoro w'ingurube ivutse kugira bizobafashe ingene batunganya ibyo kugwira kwayo hageze ko irondere gunyana cyangwa isuguru bitagenze uko abaganga b'ibitungwa babona ko bizorangira ibitungwa by'ingurube bihonye gutyo ibintu bikunyuka narijya ubukene bw'inyama byoteza bwo babwiye ngereye kubgari buhasanzwe mu Ruyigi Pantaleo na Karutimana Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture inkuru y'imico kama
amaze kuvyumva ubonaho n'umwanya w'inkuru y'imico kama inkuru tubashikiriza imisi yose ya gatano uno munsi dushimikira kubihezagira mu kubaho kw'abarundi umuhinga yanonosoye ivy'imico n'amayagwa ya Afrika Ferdinand Mberamihigo avyita uburyo bwo kuremesha hamwe n'umuco wo kugumiza abantu mu bibahimbara ariko ashikiriza ko gukora kwavyo bidakora kumwe kuba bihabwa n'ababitanga inkuru y'imico kama y'uno munsi twayiteguriwe na mugenzi wacu Noris Nduwimana
Dans leur esprit de rendre la vie agréable et dans la logique de faire
Un... muradutunga ibyo twasavye murumba ko bari duhaye mu rurimi rw'igifaransa anaiko naiko ndabibabwira ko inkuru tubashikiriza imisi yose ya gatano uno munsi dushimikira kubihezagira mu kubaho kw'abarundi umuhinga yanonosoye iby'imico n'amayagwa ya Afrika Ferdinand Beramihigo azita uburyo bwo kuremesha hamwe n'umuco wo kugumiza abantu mu bibahimbara ariko ashikiriza ko gukora kwavyo bidakora kumwe ku babihabwa n'ababitanga inkuru y'imico kama uno munsi tuyishikirizwa na mugenzi wacu Norris Nduwimana
en sorte que les annonceurs du mal ne dominent pas
Muradutunga n'ubu murumva ko ibyo twasavye atari ryo baduhaye ni na hano duce tugarukiriza ano makuru yo kuno mugoroba ndabashimire mwese mwari muduteza abiri aya makuru mwari komeye ashikirizwa na Kristo Ariza Harerimana nari mfadikanije mu hinga bw'ivyuma na Matiyo yabona Yesu aya makuru naharangiye ibiganiro bya radio y'Indundi Kirito babirabandanya murakoze